Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude Nini na Hatwe.
Turi ku munsi wa gatatu n'igenekerezo rya 17 Kigarama umwaka wa 2025 cyuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Nzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe ndabanikaze muri ano makuru twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira harakwiye ibiganiro bidakumira byihuta bihurikiyemo inzego z'ibihugu bya kano karere n'inzego zitari iza leta kugira hakingwe ko ingwano ziri mu buseruko bw'igihugu cha Congo zidatandukira ibihugu bya kano karere tubisanga mu itangazo umugambwe MSD wasoye kuri uyu wa gatatu umujyango w'umukenyezi yitwa Kabura akaba n'umudandaza imabanda ni muri komine Kayanza urasaba ko yotunganirizwa n'ubutungane abaherutse kumukubagura bagizwe n'ugwaruka gwimonera kure bagakurikiranwa akaba yazize kudandaza ibijumbu yashoye ku kiguzi kitashimwe n'abaguzi. Ustanteri wa komine Muyinga aragabisha abanyagihugu warongoye baherutse kuronswa imisegetera ko uzohirahira agafatwa ariko ayikoresha ibindi bitajanye no kwikingira indwara ya malaria azohanwa vy'akarorero. Amakuru twabateguriye saya gusa mukanya twinjira nido nido ryayo.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Nasuye kubaha ikaze muri ano makuru ingwano ziri mu buseruko bw'igihugu cha Congo zishobora gutandukira ibihugu bya kano karere ayo namakenga y'umugambwe MSD ayo makenga akaba yaranashikirijwe mu bari mu nama y'urwego rujejwe umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU inama yabaye kwigenekerezo rya 12 uku kwezi turimo. Itangazo umugambwe wasohoye kuri uyu wa gatatu wasabye ko kugira ngo ikibazo cha Congo gitorege umuti ari uko hoba ibiganiro bidakumira birukiyemo inzego z'ibihugu bya kano karere n'inzego zitari za leta. Dutega amatwi François Nyamoya n'umunyamabanga mukuru umugambwe MSD.
MSD twasemereye kuva kera ko ikibazo cyo muri Congo kidashobora kuronka umuti urama kitigiwe hamwe n'ibibazo biri muri kano karere na cyane cyane icyo mu Burundi. Burundi burafise uruhara mu ntambara ya Congo kandi nabwone bufise ikibazo gikomeye cyane cyatewe n'ihonyangwa ry'amasezerano y'Arusha yari yaragarukanye amahoro mu Burundi inyuma y'intambara y'imyaka hafi 10. Iryo honyangwa ry'amasezerano y'Arusha ryateye ikibazo cyatumye ibihumbi n'ibihumbi by'Abarundi bihungira mu bihugu byo mu karere. Urumva iyo ngorane ikaza yiyongera mu zindi ngorane zo muri ako karere. Intwaro ya CNDD-FDD yahonyanze amasezerano y'Arusha kuva mu 2015 amakungu na cyane cyane ibihugu n'amashyirahamwe yayahagarikiye arorera ata kintu na kimwe kiboneka yakoze ngo giteshe CNDD-FDD kubandanya ihonyanga ayo mategeko. N'ubu bikaba bikiriko muri ibyo bihugu nayo mashyirahamwe nka ONU bari muri iyo nama nyene ijejwe umutekano bariko bavuga ko batewe amakenga yuko intambara yo muri Congo ishobora gutandukira mu bindi bihugu byose byo mu karere. Ntiyararengerana n'ubu abahuza mu kibazo cha Congo tubatera kama yuko borondera umuti w'ikibazo cha Congo bisunga n'ibibazo biri mu karere na cyane cyane ikibazo cy'u Burundi mu kuronka umuti batisunze gusa amareta y'ivyo bihugu byo mu karere
makuru ajanye n'imibano umuryango n'icuti z'umukenyezi yitwa Kabura akaba n'umudandaza imabanda ni muri komine Kayanza province Burunga barasaba ko yotunganirizwa abamukubaguye bagizwe n'urwaruka rw'imbonera kure bagakurikiranwa uyo mukenyezi asanzwe adandaza ibijumbu aherutse gusohoka ibitaro inyuma yaho akubitiwe akongera agatabwa mu mufurege w'isoko n'umukuru w'isoko hamwe n'umuraririzi w'isoko azira kutadandaza ibijumbu byiwe ku mafaranga make abaranguzi babishaka ko inkuru dushikizwa na Julien Muzinga
uwo mukenyezi Kabura yari yakubiswe bikabije ku wa gatanu ibinekerezo bya gatanu Kigarama bivuga ko amaze gutora mitende inyuma y'iminsi myinshi yari mu bitaro bya Rusenyi ngaho mu Babanda na yatoye mitende abanyagihugu baracababaye cyane kuko nk'uko babibonye babivuga abamukubise boba bararekuwe inyuma gato ko bari kwakoreshwa uburyo bwo gukemura icyo kibazo hakoreshejwe umwumvikano ariko abanyagihugu basaba ko haba igihano gikomeye ku bantu bakoze icyo cyaha uwo mukenyezi Kabura yari yakubiswe kubera yanse guha abaranguzi bipfuza kugura ibijumbu yirimiye ku mafaranga make cyane nawe arabyanka ahitamo kubyanda wenyine abaranguzi bace bagirishari kubera yariko yanda byinshi baca bikora ku mukuru w'isoko Emmanuel Niyomungere asanzwe azwi nk'umunywanyi akomeye wa CNDD-FDD hamwe n'umurarizi w'isoko ari mu rwaruka rw'imbonera kure za CNDD-FDD bamukubitira mu isoko imbere y'abaguzi bamutera mu mfurege ari ndembe abajeje umutekano baciye bahagarika abo bagabo babiri ubwo nyene ariko nk'uko baraho babivuga bobo bapfunzwe igihe gito bituma abantu barushiriza kugira icyizere gike ku butungane abanyagihugu basaba ko uburenganzira bw'umucuruzi wese bwo kwidandariza ibifungurwa by'ibyo yimbuye bubahirizwa abanyagihugu bamenyesha kandi ko kurekura abo bakubaguye uwo mukenyezi batabihaniwe bituma bukwiyongera kw'ibyaha nk'ibyo ku masoko na cyane cyane ko byakozwe n'abajeje isoko nyine abanyagihugu bo ngaho mu mabanda basaba ko ubutungane bwokora kugira bibe isomo abandi kandi umutekano hamwe n'ubwisanzure mu kugurisha ibyo wirimiye byubahirizwe ku masoko yose y'igihugu
Inzamba
Hade inzamba gateka kawe turabandanya n'abakuru twateguriye abanyagihugu muri komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza basabwa n'abajejwe intwaro gukoresha imisegetera baheruka kuronswa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida ico yagenewe imuntumbero yo kwikingira ingwara ya malaria ustantere wa komine Muyinga Medemisago mu nama yagirishije kuri wa kabiri abanyagihugu imuyinga akaba abagabisha ko wese azofatwa ariko akoresha iyo misegetera ibindi azohanwa ni nkuru tubaza Jean Baptiste Bireha
bamwe mu banyagihugu baba muri komine Muyinga ngo bariko bakoresha misegetera baheruka kuronswa na leta ibindi bikorwa ataho bihuriye no kwikingira indwara ya malaria nk'uko amakuru ava mu ntwaro abyemeza nkuko ayo makuru habandanya bitumenyesha ngo imisegetera imwe yoba iriko irakoreshwa mu korora inkoko mu kuroba amafi canke kubakira imigina yiswa n'ibindi umusitanteri wa komine Muyinga Medemisago aragabisha abanyagihugu bo muri iyo komine ko uzofatwa yagurishije umusegetera canke yawukoresheje ibindi bikorwa ko azobihanirwa bimwe by'akarorero
abo bose rero bazokoresha umusegetera icyo utagenewe tuzobafata kandi bazohanwa hishonjwa amategeko bazoba ari abantu barimo barasesaguza leta bazoba ari abarimo barawukoresha ibihushanye n'intumbero ya leta
uwo mutegetsi amenyesha ko bamwe mu banyagihugu kiretse kuyikoresha ibindi bikorwa imisegetera bayitwara mu gihugu kibanyi cya Tanzania kuyigurisha
Jean Baptiste Bireha arakenewe nk'uko mumenyereye ku minsi yose ya gatatu n'umwanya wo gukurikira ikiganiro ku isoko mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku kibazo cy'ubuzima bubi impunzi z'abanyekongo zahungiye mu Burundi ku bwinshi zirimo bikaba byavuye ku ntambara zo mu buseruko bwa Congo ku isoko mu gishikirizwa na Bonfils Niyongere
ku isoko Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa n'urunani rw'amaradio
Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Haraheze hafu kwezi Burundi muri ko burakira impunzi z'abanyekongo ziharugwa mu bihumbi bahunga intambara zivugwa mu buseruko bwa Kongo yaharanira intwaro rusange cyane cyane mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko. Abanyekongo bakaba bagizwe n'abagabo, abakinyizi n'abana, bakaba benshi bashitse imbere yuko igisagara cya Uvira kija mu minwe y'umuhari M23. Benshi bashikiye i Buganda, abandi bakaba bashikiye mu Gatumba. Naho muri kino gihe abahunga bagabanutse, ubuzima babaye mu makambi bashikiyemo ntibwifashe neza. Tuzakugaruka ku bibazo bitandukanye barimo inyishu zitezwe kuri leta y'u Burundi n'abayifasha. Ikiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatatu gerekezo rya 17 Higarama umwaka wa 2025 mugishikizwa na Bonfils Niyongere nkaba ndabahaye ikaze. Imbere yuko igisagara cha Uvira gifatwa n'abagwanyi b'umuhari M23 natwirwaneho impunzi nyinshi z'abakongomani barinjiye mu Burundi cyane cyane baciye ku rubibe rwa Gatumba bahunga intambara hagati y'abarwanyi n'ingabo za leta ya Kongo zifatikanije n'ingabo z'abasanzwe bafashanya harimo igisirikare cy'u Burundi. Izo mpunzi muri kino gihe zibayeho mu buzima bugoye cyane, abategetsi b'u Burundi bakaba bahamagarira ibindi bihugu kugira icyo biterere kugira ngo izo mpunzi zishobore kubaho mu kurindira ko zisubira mu gihugu iwabo. Ibijanye n'izo mpunzi zihunga intambara zo muri Kivu yo mu bumanuko mu buseruko bwa Kongo tubibaze mugenzi wacu Reveriano Bazikamwe.
Kuva mu ntango z'ukwezi kwa Kigarama mu mwaka wa 2025 ibihumbi by'abakongomani barataye baromoka bahunze intambara zari ko zihuza abagwanyi b'umuhari wa AFC-M23 na twigwaneho hamwe n'ingabo za leta ya Kongo zishigikiwe n'iyindi migwi harimo n'igisirikare cy'u Burundi. Izo mpunzi zikaba ahanini zaciye ku mupaka w'u Burundi na Kongo mu Gatumba. Nk'uko amashyirahamwe atandukanye akorera mu gisata cyo kwitaho abari mu bibazo abishikiriza, mu minsi 10 gusa abarenga 60 nibo bahunze ubutaka bwa Kongo berekeza ku butaka bw'u Burundi uko intambara yagenda ikomera cyane cyane yo gufata igisagara cya Uvira. Ibyo bihumbi by'abahungiye mu Burundi bikaba byiyongera ku bandi bakongomani isinzi bahungiye mu gihugu hagati kubera izo ntambara. Ibyo bigatuma ubuzima bw'abanyagihugu buhungabana kubera intambara zari zimaze iminsi myinshi zugarije imiji ya Kivu y'epfo cyane cyane muri iki gihe cyo kwezi kwa Kigarama. Aho ku butaka bw'u Burundi izo mpunzi zashyizwe mu bibanza biri mu duce twinshi byagiye birategurwa gihuti-huti. Mu Gatumba honyine ku birometero bike cyane by'umupaka abarenga 25 nibo bahacumbitse nk'uko biri mu makuru atangwa n'abarongoye intwaro hasi, mu gihe ibindi bihumbi by'izo mpunzi babarizwa mu mazone ya Buganda na Cibitoke. Ubuzima muri ibyo bibanza sicoroshe, aho usanga abahunze bagizwe n'abakenyezi, abana hamwe n'abantu bageze mu zabukuru, mu gihe baba bafise n'amagara make kubera urugendo bagize n'amaguru kugira bashike muri ubwo buhungiro. Bamwe bakaba baciye mu mayira ateye ubwoba kubera intambara, abandi nabo bakaba bajabutse uruzi rwa Rusizi ahatagira inzira. Bakaba n'ubu bakibangamiwe n'ubukene, aho atamazi bagira, ibyo bafungura eka mbere naho baba bikunyugwa no kutagira aho bashobora kwivuza ku bafise ingorane y'ubugwayi. Kubera ibyo byose abategetsi b'u Burundi batera kamo abo bose bashobora kugira icyo bashoboye guterera kugira abo bantu bashobore kuronsa bya nkenegwa aho baba, byaba ibyo bafungura no kubaronsa ababafasha mu by'ubuvuzi. Basaba kandi kwitaho gukingira abana n'abakenyezi bakunze kubangamirwa cyane cyane no gukoreshwa mu bikorwa bibi. Ibyo bikaba biri uko mu gihe u Burundi nabwo kugarijwe n'ubukene butagira izina, ubukene bw'amazi meza mu gihugu cyose, eka n'ibya nkenegwa ku banyagihugu bo mu gihugu cyose.
Kuri ibyo bibazo bihanze impunzi z'abakongomani aho batagira icepfo n'icaruguru mu Burundi, Leopold Sharangabo arongoye Runani CDHV karamenyesha ko leta ikwiye guhamagara amakungu akayifasha kwitaho izo mpunzi. Asaba leta kandi kwitaho umutekano w'izo mpunzi kandi ko yozifata kumwe.
Tubwire ico tubona cari gikwiye gukogwa nuko hoba mobilisation cyane ku bihugu bisanzwe bitanga ifashanyo kugira ngo izo mpunzi nazo baziteho cyane cyane ko tuzi ko muri iki gihe hasere isanzwe iri mu bibazo bikomeye kuvaho leta ya Amerika yahagaritse ifashanyo ahanini zaja mu gisata ca hasere mbere n'ibindi bihugu byinshi ugasanga amafaranga bishirayo ni ntica ntikize ayo byemeye siyo bitanga aho usanga rero no muco gisata cy'ubutabazi bwihuse ataburyo usanga buriyo naho rusanga hahera igihe kitari gito biyumvira uburyo aho bashobora gukura uburyo biyumvira ingene bashobora kuronka amahera ugasanga rero HCR nayo nyene kibazo kishikiye ntifise uburyo icaye ikorako ahubwo ikabanza gutabaza umwanya wo gutabaza rero umwanya uko habiganiro umwanya uko harabemera gutanga uburyo impunzi zose baziriko zirahakubitikira impunzi baziriko ziramerwa nabi mu buryo bukomeye rero twebwe ico tubona nuko cambere na mbere twosaba amakungu twosaba hasere nkuko yikirabigerageza kugira ngo abo bantu bitabweho hakirikare cancane ko y'abantu bahuriye ngaho oye ari benshi usanga isoko rikere cagirara ugasanga batahugira ibibazo by'ingwara zifatiye ku isoko rike kindi dusaba ni leta Burundi rero nayo twisaba ko yogerageza uburyo bwose abantu ikabacungira umutekano kuko amasezerano ya Geneve leta Burundi yateho umukono hariho ko ibihugu byateye umukono kuri ayo masezerano igomba gucungira umutekano impunzi ziba zibahungiye ko bakaraba ntihagire ibintu dukunda kubona mu bihugu bitandukanye nk'akarorero nka Tanzania aho usanga impunzi zimwe zifata ugutandukanye n'izindi mpunzi rero twosaba ko leta y'u Burundi impunzi zihungiye ko izo zifata kumwe kugira ngo kumbure nibaro nk'umutekano bashobore kuba bosubira mu gihugu cyabo
muriyumviye ko impunzi z'abanyekongo bari mu Burundi babayeho mu buzima bubi mu bijanye n'uburaro kufungurirwa no kuvugwa abategetsi b'u Burundi naho bahamagarirwa gukorana n'abafasha u Burundi kugira ngo haboneke umuti wihuse kandi urama mu kurindira ko umutekano usubira kuboneka mu gihugu cya Kongo nino ngaha duciye dusozerera ikiganiro ku isoko cyo kuri wa gatatu ndabayisango ku munsi wa gatatu uza na gahwana
cyari ikiganiro ku isoko.
Bofisi niongere ya rakenuye kuricho iganiro kwisoko tunani kwa maradio nino nga haduchie dusozera makuru tuwareko turabashikiriza kuri wa gatatu reka nshimire mwewe mwese mwateze abiri nshimire kandi bagenza anje mafashije kuyegeranya na huta kuri radio Inzamba agateka kao.